Turashimiye komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ku isi hose turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, YouTube, Instagram na X yahoze yitwa Twitter ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi ni kiganiro ateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joy Diana ni nazwe ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tumwe muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Intambara yasubiye gutangura ku munsi wa gatandatu hagati ya Israel n'umurwi Hamas muri Palestina irabandanya. Muri Israel amaze kuyirwamo barenga 200,000, muri Gaza barenze 300,050. Ibyo biharuro tubikura muri Gaza tukongera tukabikura muri Israel. Kuva ku wa gatandatu umurwi wa Hamas ugitera Israel amakungu muri rusange yarateye ivyatsi bitero uwo murwi wa Hamas wandanya kugaba muri ubicije mu nzira zose ibirere ku taka no mu mazi. Amerika vyumwihariko yaduduriye ko itaryo umunwa ivuga ko iri ku ruhande rwa Israel kandi ibwirizwa kuyifasha ijambere yaramaze kwirungikira ibirwanisho. Eka n'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken ari mu rugendo muri Israel kugira ngo yereke Israel yuko Amerika iri ku ruhande rwabo. Ishirahamwe rihurikiyemwo ibihugu vyo mu burengero vyemeje kuvunira umwasi hamwe OTAN mu mfunyapfunyo naryo nyene riri ku ruhande rwa Israel mu bihugu bishigikiye Hamas. Harimwo Irani yavuze ko yishimiye ibitero Hamas iri kigaba muri Israel igira ati turashigikiye ibi bikorwa, tuzokwama turi ku ruhande rwa Hamas kugera Palestina na Yerusalemu bibohojwe. Vyagenze gute ariko ngo Israel itegwe itavyiteguriye kandi ifise iperereza riri mu yemewe mu makungu ubwayo yari yemereye ko yatewe ititeguye. Harya mbega Israel iri kwifiki na Hamas? Ibihugu bishigikiye Israel birimwo Amerika ahanini bishingira kuki? Ibishigikiye Hamas navyo bigashingira kuki? Hamas ivyayo vyo bite iharanira iki? Ni iki? Utu tubazo turi mutwo tuza guca iganino muri isanga y'uno munsi. Umutumire aza kudufasha gutanga umuco kuri utwo tubazo twose ni Professor Pascal Nyonizigiye, n'umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu akaba namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi. Sangwe ikaze Professor Pascal, kandi mwakoze kongera kudutera iteka mu kuba muri kino kiganiro muri isanga cuno munsi.
Ego mendala mokize, sandashi kwa kona mwantu mneye.
Ego, ingomo kwa matati ya Israel na Palestina, vyu mngi hariko Hamas, ni ya tugire mumizi tumanze tukumvio vya hede, yeni yobigezi.
Ingene izongora ne zatanguye kuva igihugu cha Israel kivuka, nyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose gihe c'igihumbi kimwe na 1948, habaze gufatwa ingingo mu muryango wa ONU muri 1947 uko igihugu cya Israel cyoba aha muri Palestina ahita ngo ni isi ya Israel. Babaze kwemera ko huba amaleta abiri, huba ya Israel hakaba n'iya Palestine. Hanyuma rero Abarabu bariho icyo gihe igihugu cya Israel kimaze kubakwa, bararahira abaregwa ko badashaka kubonda igihugu cya Israeli kuri igasi ya Palestina. Iyo minsi ya mbere rero bavuga ngo tuzota Israeli mu kiyaga kugira ngo ishobore kubaho. Icyo gihe rero niho mu minsi ya mbere icyo gihugu kivuka cya Israeli 1948 haheze umwaka gusa hataratangura irwana y'Abayahudi n'Abarabu ngira n'icyenda, ariko Israeli yayitsinda. Nibwo bavuga bati bavuze ko bazoduta mu kiyaga, nitwe twobata mu kiyaga ariko nabyo dushaka. Bihera ngaho rero iminsi ya mbere Abarabu bagasa n'abadashaka yuko icyo gihugu cya Israeli cyobaho, kuko bavuga ati kibayemo mu gihugu cyacu, ariko nabo bavuga ati nicyo gihugu cy'isezerano cyacu kuva kera na rimwe. Bitera umudurumbanyo gushika n'uyu munsi abumva amazi cy'inyuma y'abo muri Palestine gisa n'ikivuga ko kiriko kigwanira abanyepalestina, naho bose batabyumvikana ko kubera amazi rikoresha inzira z'iterabwoba.
Yego, murakoze professeur. Dusa abantu benshi barenga 180 hafa amajana 190 batwandikiye bavuga ko bafite utubazo bashaka kubabaza. Reka mbe ndabareka baribo babaza hanini. Turahera kuri Jean-Claude. Jean-Claude ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga.
Jean-Claude turi kumwe turabumva.
Uherere heka Jean-Claude.
Mbereye muri Mozambique.
Akabazo kawe kwa professeur Pascal Nyonizigiye twagutumiye.
Akabazo kanje ndabubaza yuko none ubutaka abatanguye gushika muri kirya gihugu n'abapalestina n'abayisraeli
uri kuvuga ku abatanguye gushika muri Israeli.
Abatanguye gushika muri Israeli.
Kurakoze reka professeur Pascal akwishure.
Ni kibazo gikomeye cyane, kuko mu bisanzwe ugiye kuraba nko mu bitabo bya kera tuvuge nka kujya kwa Bibiliya baravuga mu isezerano rya kera ahantu haba Abanyisiraeli hari icyo gihugu cyabo cya gihugu usanga bavuga muri Bibiliya ngo bava mu Misiri bahungutse bavuye mu buja baciye basubira ikanahani igihugu cyabo cy'isezerano. Aho rero baragiye barahindagura cyane abayahudi bahindagura aho baba kubera ingorane, ingwano, ingorane z'inzara, izuba n'ibiki. Ariko aho ariko ndavuga igihe leta ya Israeli yavuka muri 1948 hari abayahudi bake benshi baje bava hanze muri abo bari barahunze bagiye ahantu mu bihugu byinshi ku isi, muri Amerika, mu Burusiya, Iburaya bw'Uburengerazuba, muri Aziya, eka mbere no muri Afurika, ahantu hatari hake abayahudi bahuriye kubera bari bavuga ko bafise isezerano ko bazohura bagakikuza umusozi Siyoni uko yari imiryango 12 barahura mubwo bahura ku buryo hariko harahera ingwano ya kabiri y'isi yose iheze abayahudi baragerageje kuza baragura bagura amatungo muri Palestina. Baragura amatongo buhoro buhoro baza barakoresha amahera bagura amatongo kugira batangure kugwira. Mu nyuma rero aho amaze gufatwa ingingo muri 1947 ko leta ya Israeli zoba harya mu gihugu aho bita Palestine ingwano ya kabiri y'isi yose itarahera, bamaze kuba benshi rero bagashiraho iyo leta muri 1948 kubera ngo ntiyari yamaze kubyemera muri 1947. Aho ni Abarabu rero bamwe bavuga bati twese dushobora kwemera yuko ahantu haba igihugu cyitwa Israeli, ntabwo tugomba Abayahudi kuri iyi si, twebwe igihugu cyacu twebwe Abarabu muri Palestine. Bahabaye kuva kera no kuvuga bobo baraba ico gihe vuba yegereye era y'ingwane ya kabiri y'isi yose ntibinjiye muri bijya bya kera byo kuvuga ngo kera haba bande hataguye kuba bande icyo ni ikibazo badashobora kumvikana ko uko umwe wese avuga ati aho ntahiwanje ndetse ntahiwanje
murakoze. Twakire na Armand ku murongo wa kabiri wa telefone. Armand ikaze muri muri isanga
mahoro neza murakoze.
Uherereye Armand kwa kabazo kawe kwa Professor Pascal Nyonizigiye twagutumira ino munsi.
Jeneza kumubaza akabazo gatoyi habura iki kugira abo bantu bashobore kumvikana kubera igihe cyose nje kundu ndibuka kuva kera nkiri muto hari intambara hagati ya Hamasi na Israeli haragira igihe rero iyo itware yose yibagirwa tugiye kumvira iby'intambara guhera mu ntiheze nari nta kuntu abo bantu ko mubumva umenga ni bamwe bokumvikana babandanye batesa amaraso kandi bose ari bamwe kuko birateye ubwoba Hamasi imaze kugura abantu umenga ni 1,300 na Israeli yabuze hafi 1,200 na ibiterasoni biteye ubwoba bari bakwiye kumvikana n'ibihugu bikomakomeye bafata hamwe kugira bashobore kumvikanisha izo mpande zose ngo bareke kubandanya bagwana kuko nta mahoro ashoboka nta biganiro bibaye.
Nibakoze ugira umunsi mwiza ngaho i Nairobi muri Kenya. Armand
nandi ndabashimiye cyane murakoze.
Ego Professor turasubiza ijambo mu ishuri Armand i Nairobi muri Kenya.
Icyo kibazo Arma abagize ni ikibazo gikomeye cyane avuga ati habuze icyo kubwira haba amahoro igitwa hataba amahoro hagati ya Israeli n'Abarabu barwana nk'abo muri Palestina n'abahandi ubwa mbere bwo ni ukumenya ko burya mu bantu b'abayisilamu ikintu gikomeye cyane kuvuga ngo jewe mva muri iki gihugu cyangwa iki ibikomeye ni ukubona ari muri wa muryango w'abayisilamu witwa Umma ni ukuvuga abayisilamu baba mu kwizera kwabo kenshi baraba ko basangiye idini igikomeye si igihugu bavamo n'idini ni nacyo gituma nk'ubu turiko turavuga iyo ngorane hagati bakunda kuvuga ngo ya hagati y'abayahudi n'abarabu kandi nibaza ko ari ibyo nuko abarabu bose si abayisilamu ariko abayisilamu n'abarabu abarabu b'abayisilamu n'abayahudi kuko hariho n'abantu baba atari abapalestina abo muri palestina ari abo muri misiri ari abo muri libani ari aba bashobora kumva umengo baravukana n'abanyepalestine kubera ko ari
abayisilamu.
Kibura rero ni uko habura uko kumvikana umuntu wese akagomba gushyiramo ingufu zirengeye ntaza nibyo kumvikana nagira ngo nitwebwe ntidushobora kwemera kubana n'abajya ntidushobora kwemera nabwiye ko iminsi ya mbere icyatumye ingwano ya mbere iba hagati ya Israeli n'abarabu igihumbi 1949 ni uko abarabu bavuga ngo twebwe ntidushobora kwemera ko leta ya Israeli ibaho ngaha kandi umuryango wawo ntiwamaze kwemera yuko ayo maleta abiri cyangwa ibihugu bibiri byorangikana Palestina na Israeli bikabana kuri harya hantu hitwa Palestina ingwano ya kabiri aho rero ingwano mwabivuze zabaye kenshi muri 1956 1967 1973 ingwano ziba ari bine turetse rero ibitero byaza biraba aho muri Israeli bakaza bakagira iterabwoba bakica abantu aho n'ababasanga hanze mu bindi bihugu arigihe ariko haraba ingwano imwe bita Geolympique bagatera abantu abantu babatera bakavuga ko ari abantu bashyigikiwe n'abanyepalestina biba kenshi ku buryo hageze igihe cyane cyane nyuma ya 1967 leta ya Israeli imaze gufata ziriya za Gaza Cisjordani na Gola byaseye nk'ibigorana cyane ukabona uti karabaye hamwe abantu bamaze kugaranwa ahantu bakamera nk'imbohe ndi kumvuga b'abanyepalestina kubera leta ya Israeli ifise abantu bayishigikiye bakomeye cyane ku isora, cyane cyane turere kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gituze gifite ibigwanisho kandi gikomeye no muri rya Conseil de Sécurité des Nations Unies, ku buryo iminsi yose iyo bavuze ngo bagire basabe ko Leta ya Israeli yokwemerwa nk'ayandi maleta, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziranka kandi zanse murazi ko kubera zifite kimwe bitaga veto ishobora kukwanga ikintu kigaca cyangwa muri Nations Unies ise bama bakoresha ibyo rero bigaca bitera ishavu abantu bashigikiye Abanyepalestina.
Ishavu
rero sinavuga ngo rivuka ubu, ni ishavu ryagiye ririyongera kuva kera, kuva muri 48 49 hari ingwano ya mbere.
Yes. Murakoze cyane professeur. Twakire Bonita. Bonita ikaze ku ijwi ry'Amerika. Bonita uratwumva? Bonita turi kumwe? Bonita urahari? Bonita muri Somalia sinzi kuri kuri twumva. Uratwumvaga Bonita? Leka muhinga bw'ivyuma turabire ko bashobora kumugarukana. Tube turakira Tarsise. Tarsise uratwumva?
Yego ndabumva.
Uherega Tarsise?
Je ndi muri Kenya.
Akabazo kawe kwa professeur Pascal.
Iki kibazo fitwe ni ikibazo kijanye na ijanye n'ikintu cyangwa ni Israeli y'abazungu bakongera bakavuga ngo yo na Palestine bariko baragwana. None nimba ari Israeli ibaza uko igihe yahageze niko byagenze, Aparitine n'Abayisirayeli ni uko barakwigira gute o niwe yabashizeho yitegereje uko byariko biragenda niko babona intambamye yarazibona ko zizakurikira hakazaba intambara kandi z'urudasha, kandi urabona ko abantu baguma bishwa nta kivuga, ugasanga ibintu bimeze nabi cyane. None si ko mbona yuzuyemo intambara kandi Amerika ari wose kuruzaho ibindi bihugu byose iriko irabikora ibigira ngo ituje intambara.
Urakoze ngo
mbona nuko ivyo 2030 nuko yari yategereye n'ibihe bibi byo mu isi bizaba bimeze nabi cyane, kuko ntacyo mbona kiko kirahinduka. Uyu munsi intambara ntizidacika, none urabona ko n'ubu Israeli na Pakistan kandi sibyo bya mbere bibaye, ariko bariko barafasha iki isi kugira ngo bishobore guhinduka.
Urakoze ugire umunsi mwiza. Urakoze ugire umunsi mwiza Tarsisa. Ego professeur imbere ko ndabasubiza Tarsisa, reka mbanze nsubire kwakira Bonite. Bonite ikaze ku jugi Amerika. Ego uri amaja hega Bonite. Sabge?
Hello?
Uri hega Bonite. Uratwumva? Bonite nenda uherereye amajahe?
Aho mpererereje. Aho mpererereje na muri Somalia.
Nenda abonyaka nimero mbwana ashaka ko utwemera ko ari uri. Akabazo kawe rero ga Bonite kwa professeur Pascal twagutumiriye.
Akabazo ni kuri ibyo by'intambara zo muri Israeli na Palestine. Jamii za mambo nimeje kujya icuba pfa icyaricyo kandi twese icyarigwa cy'umugabo gasanga abantu turi kutubyana buri mwanya buri mwanya bamwe bakoroheriza abandi mu bwitanzuro bwabo none bibakotse.
Urakoze
dukunda kuba dufite ikibazo kenshi na kenshi impamvu abantu tutagomba kubana kuri iyi si kandi urema wacu ari umwe.
Murakoze ugire umunsi mwiza. Bonite mugabo akabazo kawe professeur yari yakishije kugira ntitu twari umwanya abandi, reka ndagutumiruze kumviriza kino kiganiro kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com sivyo? Ugire umunsi mwiza ngaho muri Somalia. Professeur Pascal akabazo ka Tarsisi ati amakungu ariko akora iki, na cyane cyane yavuze ngo reset bya bihugu bikomakomeye, uruhara rwagiye ruraba urwahe rw'amakungu kugira ngo izo njyane zive mu nzira.
Kuva izo ngwano zigitangurana navuze muri 49 amakungu ntiyicaye yaravuga akavuga ati yemwe yemwe nimujamwe mumvikane nimukurikize ingingo zafashwe na Roni mubane mu mahoro kwiyosi mwabaye ko kupakira uko bazi uko abayahudi abaro bahabaye wanyitari muto burya naho batavugira hejuru burya ararabu n'abayahudi barafise aho bahurira barafise ibyo basangiye benshi babita ko ari nk'ababyara hari abantu bavuye kuri Abrahamu ariko murazi yuko abantu benshi abantu ku isi bavuye hamwe baravukana mu ndango mugabo uko bagiye baragwira niko bamwe bamwe baca babwira yarya ntibashake kubana n'abandi ariko ku isi hose haba muri Amerika kuko muri Amerika naho habaye abayahudi benshi cyane kuva leta zunze ubumwe za Amerika zibaho inyuma y'icyiciro cya 15 abayahudi bava ku isi yose barahungiyemo haheze imyaka myinshi rwose n'ibihumbi bagiye barimuka muri Amerika bariho benshi cyane n'igihe hatangura abayahudi baza barahura mu 1919 bariko baraba ingene ikibazo cyabo cyotorega umuti kugira baronka ahantu baba uko baguma basoma muri bijya bitabo byabo by'isezerano abayahudi muranzi ko bafise idini rifise ibyandiko bikomeye cyane muri za Talmud n'ibindi basomba niho bavuga ati yemwe yemwe twebwe ya miryango 12 ikwiza guhurira ku musozi Siyoni iyo havuye bijya bita siyonisme byo guhura kugira ngo bahure mu byungu hari abantu rero bavuga ati mubane mu mahoro mureke kuryana ariko abantu b'intagondwa baba mu bayahudi baba muri abo barabu kubera badasangiye n'idini kenshi usanga hari abo barabu bagwata n'abayahudi hari abayisilamu kuvuga ngo abarabu bose n'abayisilamu ubwabo hari abatari bake b'abayisilamu haba n'abayahudi rero bafise irya dini ryabo bita judayizme abo bayahudi nyene uko no muri Israeli hariho abatari muri judayizme bari mu yandi mazina ariko abo benshi bakomeye muri Israeli baba bari muri rya dini yitwa judayizme ayo ni abayuda ntibahuza cyane n'abayisilamu.
Murakoze cyane Professor Pascal. Twakire na Fenia. Sefenia ikaze ku ijuru rya Amerika.
Yego murakoze.
Uherereye ka Fenia?
Ndi mu gihugu cya Zambia.
Zambia. Akabazo kawe kwa Professeur Pascal twatumiye uno munsi kugira ngo adusangize ubumenyi bwiwe kandi ishuri ibibazo byanyu.
Yego, jewe ari n'intebera. Yego, jewe mu bisanzwe dushyigikiye yuko haba iterabwoba ku isi. Mugabo ikibazo kihari ikibazo mfite ni uko mbona abahaye abana sishobora gushyigikira yuko Israel itorandura iho nyabwoba iryo terabwoba abo bakora iterabwoba iyo amazi mugabo irabe mu bikorwa ikora n'iki cyariranye n'inzirakarengane kuko turabona abana bapfa bagapfa nabi ikindi kikadusaba ni gusaba imiryango irabe ikinjure kugira ngo kuko turabona hariko haraba ibintu bibi cyane biteye turabona amasanamu tukabona abantu batavuye si byiza cyane barabe tubacyanira.
Urakoze ku byumviro byawe Feni.
Yego.
Ubwire umunsi mwiza ngaho muri Zambia.
Yego.
Yego. Twakire na Cedric ku murongo wundi wa telefone. Cedric ikaze. Uherereye he?
Mu ntara ya Ruyigi.
Ruyigi, Burundi. Akabazo kawe kwa Professeur Pascal.
Nashaka kubaza uko uhuze muri ino minsi, none muri mbake iyo ntambara ya miri muri ivyo bihugu yoba yavuye hehe yo bishingiye ku
ndagutumira uze kumviza kino kiganiro kuri wezi tatakaburungu radio yacu vewa akaburungu com professeur yishuye ako kabazo nti tutwara umwanya abandi bafise ibibazo atarisha urugira umunsi mwiza mu ruyigi Cedric
aho murakoze
Ego professeur hari habatwandikiye rero utubazo hari uwitwa Mugirimana Joseph yavuze ati muraho kuri VON mundamukirize professeur Pascal mwatumiye ngo nagira ngo ndamwibarize leta bita ya Palestina ni leta ifise ubwigenge bwuzuye canke subwigenge bwuzuye ngo hama ngo bagendera ku mategeko ya Israel ko mubakura mbere bacu batubwiye ko inkuba zibiri zidasangira igicu kimwe biroroha ngo mwongere mumbarize professeur Pascal kuri buriya bwicanyi bwakoze no mu rwamas utazigera butazogira ingaruka mu mibanire y'abakristo n'abaislam ngo amaherezo y'intara ya Gaza murabonaga professeur ngo arayahe ngo aho ntihagiye gusenywa Burundi ivyamanye Palestina na Hamas ligasigara ku mugani ngo kera habayeho ngo murakoze ya dimukunzi wanyu Joseph professeur utubazo twa Joseph
Ego Joseph avuze ibintu bikomeye cyane n'ibyo leta ya Palestina kwirubu ni leta ikagira ubwigenge bwuzuye kuko ibindi bihugu bifite ubwigenge bwuzuye birashobora kwinjira muri Loni bikagira ikibanza hamwe bivuga bikavuga ijambo rikumvirwa bigatora bigashikiriza ariko leta ya Palestina iriho ku izina ko gushika n'ubu abaserukira leta ya Palestina bagiye muri Loni nta bwigenge bafise bwo gutora nk'ingingo cyangwa kugira ngo bavuge bati twebwe yemwe yemwe leta ya Israel yatubwiye nabi dufata ariko ibi nta bwigenge igiraho ko ntiremerwa kwinjira muri Loni icyo ni ikintu gikomeye cyane mu Gifaransa bayita ngo ni etat non membre de Loni ni leta itari umugwi w'ibihugu biri mu rujya muryango w'ibihugu bya Loni urumva rero ko atari ubwigenge bwuzuye ariko niko abanyepalestine barafise izindi nzira bacisha bo mu kuvuga ibibabakiye barakoresha inyandiko bakavuga mu maradiyo yo hanze barafise n'abaserukira mu makungu bagerageza kuvuga ariko murumva yuko naho ibyiziro byabo byogenda hariho akantu badashikira kandi kabababaza cyane cyo kwita igihugu kidafise ubwigenge bukwiye kuko gushika ubu nabivuze nka leta zunze ubumwe za Amerika zishyigikiye cyane igihugu cya Israel ntizigera zemera ko leta ya Palestine igira ubwigenge kuko mu byo bavuga ati twebwe turabona ari abantu bakoresha iterabwoba bagirande bagomba gukuraho leta ya Israel ati ntidushobora kubyemera murazi yuko higeze no kuba ejo bundi ku mbaro ya Trump kwemeza yuko igisagara cya Jerusalem kiba umurwa mukuru wa Israel kandi mu bisanzwe mu bibo zafashwe muri yose bavuga yuko icyo gisagara cya Yerusalemu coba isange hagati ya Palestine na Israel murumva n'ibintu bibabaza cyane abo banyepalestine ubu rero kuri iki gitero giheruka kuba muri Gaza kuko yabivuze Yosefu birateye ubwoba kuko leta ya Israeli yarashavuye cyane abanyisraeli abayahudi aho bari henshi barashavuye n'abadasanga ibyibiro muri politiki ubuho bagiye hamwe bagira leta y'ukwiyunga kugira ngo barwanye cyane Gaza bavuga ati ibyabaye ntitwari bwabibone uko abantu baba barabatabana baricwa abapalestiniye iki nabo bavuga ati twabonye abayahudi bishwe nabi abana abaga batabafata ature ntituzozihanira hari n'abahora bavuga ati mugerageze hari n'imbohe muheshe kugira bashobore kuzirekura ariko ubu bavuga ati nabo bashaka bakica imbohe twe ntikitubuza kubandanya urumva rero basese ishavu ridasanzwe ku buryo nk'uko abivuga ntawuzi n'ukuri yuko igisagara ahantu muri Gaza uko hazosigara hameze yateye ubwoba kuri ubu nk'uko abariko baragwana abantu badashobora kumvikana bose barindagondwa yaba Hamasi yaba leta ya Israeli muri
yego hanyuma none ku vyerekeye iby'abakristo n'abayisilamu nabo ngo izo ngaruka zirashobora kuba ngo hari ingaruka mu mibanire y'abakristo n'abayisilamu
Ego iyo ibyo nabyo ne birashobora kuba kuko murazi uko Islamu ni dini y'abantu ririmo bice byinshi gose byinshi kandi Hezbollah bo Hamas bari kumwe n'abajya bameze cyo kugenda abajya muri Daesh hari abantu bajya ba Boko Haram biki n'abantu mu bisanzwe basise gutahura kwa Quran ya gitabo cyabo babona yuko umuntu atari mu Islamu atemera Imana uko bavuga ngo ngo hariho ubwami bubiri ngo hariho ubwami bw'Imana Allah tal al salam ngo ni ubwami bw'amahoro n'ubundi bwami bwa Shetani tal al harb bafata izo nzira zibiri utarwa Islamu no kuvuga kutemera Imana kuko ujya Islamu iwabo mu carabo bivuga ngo ni ukwitura Imana submission a Dieu urumva rero ibitari mu Islamu ntibabona kuri umutemera Imana bashavuga ngo ni kafir kuvuga umuntu atemera Imana murazi ibyo bateye naho za Somalia hehe akabona umuntu w'umunyamahanga batabona yuko ari mu Islamu uvuga ati wari mu Islamu ka utari mu Islamu urinjira muri Islamu cyangwa utayinjiye wapfa nta umva rero icyo icyo nicyo umuntu atinya ko gishobora kuganza mu Islamu bamwe bamwe ariko hariho abayisilamu batahura yuko ashobora kuba amadini menshi batahura yuko utari mu Islamu atari wo kwica ibyo bita Islamu kiti cyane cyane muri Afurika bariho batari bake ariko hariho n'abandi batafata inzira zibiri utari mu Islamu uwo kwicwa utemeye kwinjira mu idini nicyo rero cyo gutinya cyane yuko hashobora kuduga icyo kintu cy'iterabwoba mu byo kwemera Imana kuko kenshi birajyana iyo babonye izongwano bakabona ibipfuye bacababona ngo ujye yabigize kuko atari mu Islamu
Hanyuma ngo Gaza muribazaga professeur yuko umunsi umwe twovyuka iyo ntara itaki hari yarafuswe burundu kwera ivyabaye
ego n'ukuri atari Imana nyene ifashije urabona hari ugaranye muri Gaza kuva imyaka n'imyaka abantu babaho nabi babaho impohe babaho nga abantu babapfungwa bagowe bafatwa nabi rero hoho leta ya Israeli yashabwe kandi ariyo ya kontrolu bifite ibigwanisho bikomeye igomba kwinjikunza ukunzi bagomba kuhaba byose ubuhoho ibaza n'inzu hazosigarange kuko abo bantu bo muri Hamas burya si abantu bo kwizigira ngo barashobora kuvuga ati ngo twumvikane nabo n'abantu bishigwa ari menetse bamaze kwiheba babizi kuko ubundi hajya gutera babona aho uri kubaterera kandi udafise ubukomezi ubwo mu Rwanda ni ukwiheba narigize sinzi ko inzira yo kumvikana ishobora kuboneka kuko yaba iyo leta ya Israeli irikira iratera muri Gaza baba muri Hamas n'abantu batoroshe
murakoze kuduha umuco Murakoze kuduha umuco Professeur Pascal dusubiye ku mirongo ya telefone duhereye kuri Emi Bahari Emi ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
uherehe Emi
merereye mu mujyi wa Goma muri Norkivu
akabazo kawe rero kwa Professeur Pascal twagutumira ino musore muri sanga
murakoze cyane ku mwanya nari ndimo kubaza nashaka kubaza ko UN yashyizweho kugira izake muri ibyo bibazo byose ari byo tunafite hano iwacu muri Congo ibyo bibazo byose yabishyizeho kugira izage irebera ese abari mu makosa ese Israeli nkuko twagumye kubisoma nagumye kubisoma yego ni baranura mu wateye ariko bakavuga ko ari ubutaka bwabo bari barimo kurengera baraje Israeli iza kujyana y'abaturage kugahato bwari ubutaka bw'abanyapalestine ese UN yaba yiteguye kuzahana Israeli nayo kuri kiriya gikorwa
urakoze ugira umunsi mwiza ngahigoma ego Professeur Pascal tubasubize micro mu ishure abari Goma
ego icyo kibazo nabagije ni kibazo gikomeye kuko UN burya bavuga ko ari umuryango w'ibihugu byo ku isi bikukiye bigerageza gukorana kugira ngo bizane amahoro ku isi, ariko ntidutegerezwa kwibagira ko UN hari ishyirahamwe ryashyizweho n'amareta. Amareta yari akomeye cyane mu nyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose, no kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti bimwe bita Union Soviétique, Ubufaransa, Bwongereza n'Ubushinwa. Ubushinwa mugabo icyo gihe yari Taiwan, ndi Ubushinwa bw'ubu bw'abakomunisti bwatanguye muri 1971 kuba umunywanyi wa aho rero ibyo bihugu bikomeye cyane bitanu ku isi byari ibihugu bifise ibi bigwanisho bikomeye cyane, Ruhonyanganda bita Armenicraire. Iyo bavuga bati kugira ngo rero umutekano ku isi ukomere, ibyo bihugu bitanu bitegerezwa kugira ubushobozi budasanzwe kugira ngo bishobore kurwanya ikintu cyose cyoza gihungabanya ubutegetsi ku isi. Ni nacyo gituma igihugu cyose muri ibyo bitanu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta z'Abasoviyeti, ubu n'Uburusiya, Ubufaransa, Ubwongereza, igihugu cyose icyo cyanse muri Conseil de Sécurité ntigishobora kurengana. Naho cyaba ari igihugu kimwe kibyaza ibindi bikazemera ntibirengana. Ni nacyo gituma rero kwibaza ko Leta zo muri UN ishobora gufata ingingo yo guhana Israeli ni ikintu gisa kurota, ntibishoboka. Naho abantu baba babona ati Israeli iriko irakora ibintu bidatunganye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri inyuma ya Israeli uburyo ntabanduka, umuntu abifuza uko biri ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu ku isi hose mu ntara zose zo ku isi birafise igihugu yishimikiza kugira ngo bigerageze gukomeza inyungu ko aha bita muri Proshoria muri bihugu z'ubuseruko bw'izuba hafi ya ikiyaga Mediterane, bihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishingiye ko inyungu zabo ni Israeli. Nacyo bituma mu byo twabonye kuva Israeli baho gushika Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizishobora kuvuga ngo ziriko zirahana Israeli cyangwa ziriko zifatira igihano Israeli kugira ngo gihano nka kurya bahora bafatira ibihano za Irani kandi zindoya. Kuko ikindi cyo tutokwibagira ni uko muri Amerika hariya Abayahudi bakomeye cyane mu nzego nyinshi, kuva hariya muri Kongere kugenda mu bantu b'abagwizatunga, abantu b'abashakashatsi
n'ibifaranga byinshi
ibihera byinshi bafite ingene bashobora gutumbereza politiki ya Amerika hagize gukora kuri Israel zona Amerika iduka. Ni nacyo gituma sinibaza ko umuntu yokwibaza ko UN yoshobora gufata isigo zo guhana Israel, kuko UN ata Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo
ibikiwe
nibo banayishizeho kuva mu 1932 umukuru w'igihugu cya Amerika Roosevelt yariho yari afite uwo mugambi wo gushyiraho UN. Ituma bayishyizeho bakayishyiraho ikaba iri ya New York, kandi murazi politiki ya Amerika muri UN ni politiki yiganje cyane.
Yego, murakoze cyane. Murakoze cyane Professeur twakire Severin. Severin ikaze ku ijuru rya Amerika.
Murakoze cyane, murakoze cyane.
Uherehe ga Severin?
Alo,
uherereye hehe?
Nerereye muri Uganda mu ntara ya Mbarara.
Akabazo kawe kwa Professeur Pascal twagutumiye uno munsi.
Murakoze cyane gose Professeur, ndamushimiye cyane gose. Kandi nanjye ikibazo ngomba kubaza ni iki? Ndabaza intambara yo muri Israel ndetse no muri Gaza muri Palestine. Turabyumva ko byatangwe ku munsi wa gatandatu, cya mbere nuko mbanje kubahoza babuze ababo ku rugamba cyangwa ku bwo guterwa n'ibyo bitero. hama nkavuga ati je ikibazo mbaza nko burabona ko twatimaze imitsi batubwira cyangwa tubona ingaruka z'intambara ziri muri Russia bakavuga yuko ibintu ari byo byatumye nka petrole n'ibindi by'ingano guce bizamuka tukibaza none nk'intambara ya Palestina na Israel bishobora kugira ingaruka ikomeye cyane bigatuma mbese tugira ibibazo bikomeye kurusha uko byari bimeze kubera ko tuca tureba nk'uko tuvuze ati Russia irabona ko abafite ababashigikiye tukatubwira ati na Israel uyu munsi tushobora kubona ko Amerika yagize kivuga kuri bo ndetse ni UN ivuga kuri bo ukatubwira ati none abapalestina bo ntibashobora kuca babona abo bantu babi cyangwa bafise igikorwa kibi kubahereza ku mbaraga ugasanga ikintu ibintu bibaye bibi cyane.
Urakoze
nabaza murakoze cyane.
Urakoze ugira umunsi mwiza aho muri Mbalala Uganda a Severin professeur akabazo kavuye muri Uganda kwa Severin tubatse.
Ego cyatubaza cyane Severin kirakomeye gose kuko n'ubundi ibyo biriko birabera muri Gaza birateye ubwoba gose kuko bazuza abandi. Ariko icyo dutinya akujya kwingwane yo hagati y'Uburusiya na Ukraine yagize ingaruka mbi ku isi yose mu by'ubutunzi cyane cyane naha nyine ingwane ikibera muri Gaza irashobora kugira ingaruka mbi cyane kuko barumvise ko hari abantu bashigikiye Hamas cyane cyane nka Iran. Iran yarerekanye neza kwishigikiye Hamas kandi ni kuva kera barabivuga nabone nta wundi ishobora bashobora kugira nk'ubu hari haba Esbora agomba kwinjira bungwano nabo bari muri Libani aho nahone Israel izotera mu buraruka kugira ngo aba Hezbollah ntibashobore kugirira nabi leta ya Israel. Ibyo byose nta wuzi ingaruka bishobora kugira ku isi ko nababwiye yuko nk'abantu benshi b'abayisilamu bataraba igihugu baraba idini bavuga ati hafi b'abayisilamu b'iwacu natwe turi kurwana ibo niko abayisilamu ntibafise bose ibyiyumviro bimwe ariko nk'abafise ibyiyumviro bimwe bitagondwa aho ni bashobora gutera karambara yo ku isi. Sinovuga gusa bijya byo kubuza yuko ibidandaro bigenda ku isi harashobora kuba n'ingorane y'iterabwoba bakavuga ati tugire twihore natwe tugire duhore abanyepalestina bo muri Gaza mu gutera abantu naho buba batari muri izo za politike hari abadandazi cyangwa abantu basanzwe bariko barigendera ku isi ahanahe nicyo umuntu ashobora gutinya cyane.
Murakoze Professeur Abdallah, uratwumva nawe?
Ndawumva neza.
Uri he Abdallah?
Merere mu mujyi wa Kigali.
Kigali mu Rwanda. Akabazo kawe rero ufise kwa Professeur Pascal Niyonizigiye twatumiye.
Akabazo mbaza Niyonizigiye. Ndagira ngo hari inkuru zihari birimo biravugwa kubera intambara ya Palestina na Israeli. Abantu bakavuga yuko biriya bitero byo muri Amerika byo ku ya 11 z'ukwa 10 mu mwaka wa 2023 ko byabayeho abanyamerika baburiwe ko bazaterwa ariko abanyamerika bakabyima amatwi kugira ngo babone ukuntu binjira mu bihugu by'abarabu bo bashoreye intambara mu nyungu zabo. N'ejo bundi byaravuzwe ko Egypte yaburiye Israel yuko Hamas irimo irayiteraho ibitero isuzugura ayo makuru, Mossad isuzugura ayo makuru, bakavuga ko ingabo zarindaga umupaka wa Palestina na Israel habaho ko zijyanwa mu biruhuko donke uburinzi bukaba bukeya ariho aba Hamas binjiyemo hari abagakora ari amabara. Abantu bakavuga ngo Amerika hari uburyo ijya yitwaza bwayo ibizi neza kugira ngo yinjire ahantu ku buryo hari abantu bari kubibona muri izo mboni z'uburyo Amerika ishaka kongera kwinjira mu bihugu by'abarabu mu nyungu zayo bwite. Nkongera nk'abaza uwo mugabo Amerika ko bigaragara yuko mu bihugu imeze nk'umubyeyi ufite abana bamwe bakaba bahanwa abandi ntibahanwe. Israel n'ibitahanwa n'abanyamerika ubwo UN imaze iki?
Ugira umusimizi Abdallah.
Murakoze cyane.
Ego Professeur Pascal Niyonizigiye utubazo twa Abdallah mu Rwanda.
Ikibazo cya Abdallah kirakomeye nacyo nk'uko yabivuze igihe haba igitero cy'itariki 11 z'ukwezi kw'icyenda muri 2021 haravuzwe ibintu byinshi. Baravuze yuko abantu bajejwe iperereza muri Amerika bari babizi kuva kera yuko hazoterwa ariko ngo ntibafate ingingo zikwiye. hariho nabavuze ko ahubwo bari barakuye n'abantu bababwira amwe amati murahava ngo akaba ari bo bitera havuzwe byinshi ni bya bintu bakunda kuvuga ngo ngo teori di complot murazye sindiko ndavuga ngo sibyo bishobora kuba ari byo kuko bishobora kuba atari byo kuko urumva ni ibintu bica mu nzego zikomeye z'iperereza ntibimenyekana bimenywa na rene byo ni nacyo gituma igihe cyose habaye ikintu gikomeye cyane kiza cica abantu benshi abantu baravuga byinshi bakavuga bati hari harabaye imburi ni nk'uko ashobora kuba imburi n'ibyo murazi ko bajya mu iperereza baronka amakuru menshi cyane ku buryo nabone ateba akabaremera akaba menshi cyane ugasanga abo bavuga ati bikomeye n'ibyo bikomereka ugasanga niba ahubwo baguye mu mutego kandi bari bafite amakuru menshi icyo rero nicyo mugabo kiraguye gutora atari umuntu ari muri ibyo bintu by'iperereza kugira umenye neza yuko Israel yari imaze kumenya ko izotezwa kuko amakuru avuga ahubwo yuko Israel wari ubwa mbere ibona ngo itewe gitumbuka ibyo bavuga mu makuru urumva twebwe nta bundi buryo bwo guperereza dufite ariko hamwe byoba byabaye uko abivuze Abdara biba ari bibi cyane kuko urabona hapfuye abantu benshi kandi n'ubu haguma hapfa abantu benshi cyane
ako kandi umuntu yego
ikintu mugabo avuze ati mbega leta zunze ubumwe za Amerika ko zigomba gushyikira Israel zitagomba kugira ngo zikora bitari byiza kubera iki UN itagerageza gufata uruhara imaze iki icyo ni ikibazo gikomeye cyane ni nacyo gituma ubu gushika ubu kuva muri 1992 hahera bijya bita gerebipole ingwano hagati y'abarusiya n'abanyamerika abantu benshi baravuga ati UN ikwiye gusubirwamo kuko irashaje irandanya yubatse kuko isi yari imeze muri 1985 ingwano ya kabiri igihera ku isi ati isi nayo yarahindutse hahindutse hakwiye guhindukwa byinshi ibihugu bikoma ko bene abwiye bitanu bigasa n'ibyemeye mugondo ibyemere yuko haba izo mpinduka kubera UN bugitwarwa n'ibihugu UN ntiyitwara kuko abanyamerika mwashaka imyaka myinshi batanga ibice 25% by'amahera akoreshwa muri UN none mwibaza yuko leta z'ubumwe za Amerika zotanga ibice 25% amafaranga akoreshwa na UN bitazi igituma biyatanga kandi ari igihugu kimwe ku bihugu 195 murumva rero barazi yuko ari ikintu bakoresha ku nyungu zabo bagashikira abo bashatse abadashatse nabo bakabarekura nacyo gitera ishavu ku isi abantu benshi bibaza ati n'izo nzira zo kwiheba ku isi imwe bita terorisme bishobora kuba biva kuri iryo shavu ry'abantu babona ati turagowe mubonaho twuvuga gute nta kintu tubona gishobora guhinduka reka dukoreshe uburyo bw'abihebye ni nacyo gituma muri icyo gihe bibaza yuko igikomeye ari izo nguvu z'abantu barondeye amahoro ku isi kandi hariho abantu benshi naho bavuze atawanje yuko Israel bayishyigikiye benshi hariho n'abantu bavuga ati yemwe muraba muri Palestine yemwe iraba hatsinda amahoro kuko inzira y'iterabwoba nta n'umwe uzofasha yaba Israel y'abanyepalestine rero yuko Imana yadufasha inzira y'amahoro idasibwa
yego murakoze cyane professeur twakire na Benjamin ikaze ku ishuri ry'Amerika
ndaho amakuru
turaho turashima uherega Benjamin
imperere muri mu mujyi wa Goma muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo
akabazo kawe
bo akabazo ni ukumenya kubera iki impamvu ni iyihe Amerika ishakaga guteza ibindi bibazo impungenge iposha ibindi bihugu
oya Benjamin ntidushobora kukwemera ko uvuge ibyemezo atawe bifatiye urumva twaba tukuretse ngo wemeze ibyo tutafiti udashobora no gutanga ibyemezo byawe reka dufate Fabien ku ndi murongo wa telefone Fabien ikaze ku ijuru rya Amerika uherereye ka Fabien
mu Rwanda mwana majaribu mu karere ka Musanze.
Ego, akabazo kawe.
Akabazo kanje. Ndagira ngo umuntu mwatumiye.
Ni Professor Pascal Nyonizigi.
Agira ikintu avuga
ariko ijwi ntiryumvikana neza. Ni
ibitero bihora muri kariya karere ka Palestine na Israel. Noneho aje no kutubwira uburyo yiyumva Perezida wa Amerika Biden yavuze ngo ikigikiye Israel duhasha Hamasi. Cyane ko Perezida wa Amerika Biden yavuze yuko adashyigikiye ibiganiro. Ese ikizahora mu muriro kugeza ryari? Ndumva ariko nicyo nambariza uwo mutumirwa.
Urakoze ugire umunsi
mwiza.
Urakoze ugire umunsi mwiza. Professor mwarimo vuze ko mutari ko muramwumva neza, mwamwumvise canke ndabasubiramo
amakuru? Munyuma namwumvise.
Ego, ni mu mwishure.
Ego, urumva avuga ati turumva ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika adashigikiye ibiganiro. Nibaza ko ari muri iki gihe ibintu bigikaze cyane, bamaze kubona abantu bapfuye kubera Hamas, habaye ishavu abantu bashyigikiye Leta ya Israel barashavura ku buryo bavuga bati nabato bivuga gutya ati mbere y'uko huba n'icyumviro cyo kuganira yabanze bahanwe. Ariko kiriko kirabu, ariko si nibaza yuko bitebe bitebuke abantu baba muri Israel nabone nta mahoro bazumva babona abapalestiniya bakubita urutoki cyangwa abantu babashyigikiye abo muri Hamas, Hezbollah, kuko ntibari harya gusa, ntibari muri Gaza gusa, bari henshi ku isi kandi barashyigikiwe n'abantu batari bake. Murumva rero icyo kibazo cy'amahoro nibaza ko kitazohera ngo giherengetere, hazokwama haboneka abantu bavuga bati yemwe yemwe murunde amahoro, hashobora kuhera umwaka, imyaka. Ubwo gasore akavuga ati nimusubire muhure nka kujya mwahura iyo Oslo muri 1993 kugira mwumvikane. Naho nibijya byabaye muri Oslo ubwa mbere abantu bagira icyizere bati hashobora kuba amahoro, hari harabaye ibihe bitoroshe, nababwiye kuva muri 1975, 1976, 1983 kose bagwana abantu bapfa, Israel itsinda, mukabira ati biremera muri Oslo 1993 kugira bicarane bavugane nabo bitarambye, ariko byerekanye yuko ariho icyizere yuko abantu bashobora kuvugana baragira igihe bakaruha. Naho wowe ukomeye gute uzi yuko ariho umuntu w'umwihebye ashobora kugutera igihe icyo ari cyo cyose, nta mahoro ushobora kuronka ngo nta wusomera induru ivuga.
Yego, murakoze cyane Professeur Aroni. Ikaze nawe tusangire ikiyago.
Murakoze.
Uherere hegaro?
Ndemerereye muri Kenya.
Akabazo kawe?
Njewe ikibazo jewe mfise nuko jewe mbona hari ibihugu bimwe bimwe usanze nkanakagira sinde n'uyundi bacazi kuvuga ati mugira mupfa ibiki, reka ntimuterane amasasu, haba abana barenganwa, mureke kwishyira abantu b'ubusa. Kandi hariho abantu bagira babitume, hari ibihugu bimwe bimwe byihutira kuza kuvuga ngo ngo nzogufasha, ngo nyarutsa, ngo mukubite, ngo temagura, ngo rasibi sasu kirimbuzi, aho kuvuga ati nibanze mureke basi twebwe tubanze dukuremo akarenge kacu, tubanze tubahuze n'ibyanka, nimuze muvuge ngo ntitwabahuje, ahubwo byihutira kuvuga ngo
ariko nawe urahapfurenze urwe. Reka tukureke twumve ko Professor ari cakubwira. Ugira umunsi mwiza.
Nawe urakoze.
Washaka ntarira busima mu bisanzwe niko bimeze, ariko nuko nyene abantu batabasama amakuru akwiye ku bintu bimwe bimwe. Burya ni nka kurya uwitwa Abdara yavuze ati bari bararose ikuru zivuga ko bazotipa kuko bararikengera. Ariko ni ukuvuga yuko inyungu z'ibihugu n'ikintu gikomeye cyane. Kenshi turavye mu migenda y'ibihugu, igitsinda kenshi si ubushingantahe, si uguhanura, kenshi igitsinda ni inyungu z'ibihugu. Igihugu gikomeye kikaronka abagifasha, kigomba icyo gishikako, kirabikoresha ikoresheje amafaranga cyangwa ikoresheje ingufu n'ibindi twarabibonye kenshi mu migenderanire y'ibihugu. Ni ukuvuga yuko abantu barondera amahoro nabo ntibunanirwa ngo bace bahiba ngo karabaye ngo ariko yigazamo, ahubwo ni ukubandanya inzira y'amahoro kuko arahite bigatsinda, arahite bigatsinda. Ni nacyo gituma mubona nk'ubu nkabirya byo mu Burusiya na Ukraine, Abanyamerika nabo muri tuze amareta y'Uburayi bw'Uburengerazuba bavuga ati ntidushobora kwemera ko Ukraine igenda kagire naho Burusiya bukomeye tuzoguma tuyishigikira. Icyo kintu kirakenewe kugira ngo umuntu agume ku ijambo ry'ukuri naho yubona adafite ibigwanisho bikomeye. Ariko icyo cyo kuvuga yuko kenshi akora ingufu nibyo biraba turabibo, ariko siho abantu barondera amahoro bawuca bihebura bakavuga ati ntacyo tukishoboye kugerageza, kuko haragira igihe n'ujya akomeye asubira hasi akaza uwundi
hari undi twa Gerard iradukunda akabazo yabajije ejo baravuze ngo Israel yakasa amazi n'umuyaga nkuba irungi muri Gaza. Uyu Gerard iradukunda nawe ati mbega bigenda gute ko amasi ba muri Gaza hakaba kontrole n'aba yabyanze ukyone mu Gifaransa ngo n'abanye Israel ngo bigenda gute kandi badahuza bagakontrola abansi babo ku buryo babahana amazi byanse bakayabakaga professor.
Ibyo byose ni imigambi yafashwe nyuma y'aho ngo abantu bavuga ngo y'iminsi itandatu muri mirongo itandatu n'indwi kirya gihe bagwanya mu minsi itandatu Israel kiratsinda kubera ifise abantu bayishigikiye bakomeye. Icyo gihe rero ntihacitangura gufata aho muri Gaza, Cisjordani, Golan yo bahavuye bayisubiza mu nyuma, ariko kugira ngo leta ya Israel yicungere yarafashe imigambi idasanzwe yo kuzira perereza ikazira kontrola abantu ba muri Gaza, aho abantu bose bafashe bakabacunga ku buryo ku munsi mbere yo kuja ku kazi gutaha, kugira baguma baraba ibibaranga baperereza. Hama rero bagaca baraba n'ibi bintu bikomeye cyane nk'amazi n'umuyaga nkuba muri Afurika, ibintu bikomeye kugira ngo bashatse kuzimya bahazimye baca amazi babashyire mu bihe bitoroshe ku buryo bushobora kwihebura n'ingoga kugira ngo ntibabandanye bagwana. Birabafata kugira bavuge ati aba bantu bariko baradutera tubima amazi n'umuyaga nkuba baca bagira amanyama make baca basamye bahagarika ibyo gutera. Urumva ni inzira z'ubukandamiza z'iterabwoba nazore ni zimwe navuga iryo terabwoba ryo muri Hamas niko ryarakoze iki, ariko na Israel ubiziki irakoresha nayo n'ibintu bikomeye cyane by'ingufu ku buryo abantu bagira impungenge nk'uko twasinzize muri Sudani.
Yego Professeur Pascal Nyonizigiye, twaduse abantu benshi barenga baza bashitse ku 200 arenga bayifuza kubabaza ikibazo imbere ko tubasezera, reka ngende ndabisabiye tuzobahamagara wundi munsi kugira ngo mubandanye mudusigurira. Hari abari bifuje kumenya ibya Hamas muri make icumi mu ruguri igituma ngo Gaza bande ya Gaza ahiri n'ahiherereye, hari ibibazo byinshi tutoshora kuheza muri uno mwanya w'isaha imwe, ariko tubashimire kandi tunabasaba ko nitwasura kubahamagara kugira ngo mudusigurire ibyino ntambara mu zo twitaba nk'uko mwabikoze.
Ego murakoze.
Ego nkibutsa ko Professeur Pascal Nyonizigiye muri umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu mukaba namwigisha kuri Kaminuza y'u Burundi, mwakoze kudusangiza ubumenyi bwanyu no kuduha inyishu ku bibazo byacu bitandukanye.
Ego,
reka abandi dushimira babe abakunzi b'Ijwi ry'Amerika baduhamagaye baherereye ahatandukanye za Mozambique, Kenya, Somalia, Zambia, Burundi, Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Afrika y'Epfo, Uganda, mu Rwanda n'ahandi hatandukanye. Tukanasaba imbabazi kuko twari twemereye guhamagara ariko ntidushoboye kubahamagara kuko mwumvise umwanya watubanye muto, mwari benshi ku mbuga ngurukanabumenyi zacu, ariko turaza gushaka kino kiganiro aho nyene ku mbuga ngurukana bumenyi kugira ngo nimba harakabazo tutashobeye kubahamagara ngo mubaze kari mu bindi bibazo babajije abandi muze gushora kwaronkera umuco. Kino kiganiro muri sanga cuno munsi kuvya Israel na Hamas mwagiteguriwe mukamwe ari kumugishikiriza na Joy Diane ni nahazwe nari muri studio y'indwi kujuga America yakoze Nadia Taha na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma nibo batumye amajwi abashikira mandanye kuranirwa mu byo muri mwo byose naho butaha. Radio Ijwiga America.